Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu biratangiye. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukijeho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Ikaze kuri radio yanyu.
Hano urabereye ku bose muri rusange. Ni neza yawe. Ibyo bitagashi rero isuganye ishingo bahawe ntihagire ibintu bifata iminenegwe basindukane n'iyonga bagende iyandikishe.
Uwo ni Maître Jean-Marie Nduwimana, umukuru w'urugaga Piske rw'amashyirahamwe aharanira adaharanira inyungu za politiki, ahamagarira abubatse bidaciye mu mategeko kwiyandikisha. Ni nyuma yaho ingingo y'umukuru w'igihugu yo kongera igihe ntarengwa cyari cyatanzwe itangarijwe. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ikibazo cyo kwakira imisoro ku mupaka Gasenyi Nemba hagati y'u Burundi n'u Rwanda bituma nta makamyo yambuka. Turazibagezaho mu kanya ku buryo burambuye. Turabararetse rero mube hafi ya radio yanyu. Duhere mu ntara ya Kirundo aho igikorwa cyo kwakira imisoro gisa n'igicumbagira ku mupaka Gasenyi Nemba hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni nyuma yaho habafasha abacuruzi kubara imisoro bariha iyo binjije mu gihugu bahagarikiwe akazi. Ni kuwa kabiri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu Kirundo abaha inkuru irambuye.
Abagendesha imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa twasanze ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko kuva kuri uyu wa kabiri bataharuriwe amakori. Bati ivyo vyategerezwa gukogwa n'abasanzwe bafasha bene bidandazwa kumenya amakori batanga ku mizigo bapaki. Bamwe muri bo bavuga ko bashitse aho ku mupaka kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba. Bamwe mu bafasha abadandaza guharura amakori batangira ivyo binjije abo bita mu rurimi rw'igifaransa abadeclarant baremeza ko bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa kabiri. Ariko basigura ko bitabavuye ko intandaro ya byose bayishyira ku kigo kijejwe guhegeranya amakori n'amatagisi OBR gikorera aho ku mupaka wa Gasenyi, umupaka ugabura u Rwanda n'u Burundi winjiriye mu ntara ya Kirundo. Mu matohoza y'iyi nkuru abagize icyo bavuga nta n'umwe ashima gutanga ijwi ryiwe ku gutinyirira umutekano wabo. Icyo bikoze abo bafasha guharura amakori ku bidandazwa bavuga ko basohowe mu biro bahora bakoreramo. Ivyo vyatumye bataronka aho babandanya bakorera kuko atahandi bashobora gukura umuyaga nkuba mu mazu ahegereye nkuko babivuga. Babandanya basigura ko inyubakwa zikoreshwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ari zosa zifise umuyaga nkuba uva mu Rwanda, amazu abopanze ku ruhande rw'u Burundi akaba atagira amatara. Abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa mu Burundi bavuga ko aribo bariko barahahombera. Kiretse umwanya batakaza basigura ko ubuzima butariko buraborohereza kuri uyo mupaka. Ikibahangayikisha cyane ubwa mbere ni gufungura ku mupaka wa Gasenyi ku ruhande rw'u Burundi nta buriro canke ubunywero buhabarizwa. Kubera ibihe vya politiki bidasanzwe u Burundi bwaciyemwo haraciye ikiringo kirenga umwaka uburiro ubunywero n'utuzu tw'ubudandarizo twose twariho twugawe. Abo bagendesha imiduga bavuga ko bakoresha itike yo kuyunguruza ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kugira bashike abo bafungurira. Ni mu kibanza kiri nko ku birometero bibiri uvuye ku mupaka ahungururijwe uburiro n'ubunywero bwahora ku mupaka. Icyo gice kirangwamo kandi ubukene bw'amazi. Abo badereva bavuga ko bitaborohera kuronka amazi yo kuyoza canke ayo banywa. Iyo bayaronse nk'uko babivuga naho arabazimba cyane. Abariko barahahombera sabagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa gusa. Mu mwanya abakozi b'ikigo OBR kitoza amakori n'amatagisi baba bariko barasuzuma ibidandazwa byinjiye, abakora akazi ko gupakira no gupakurura imizigo barahatorera akoyoko. Muri iyi minsi ibiri abafasha guharura amakori ku bidandazwa bamaze badakora abapakira bagapakurura nabo nyene bavuga ko bahahombera. Basigura ko akazi kabo ariko kabeshejeho imiryango yabo buri munsi. Abafasha guharura amakori bazwi cyane ku izina ry'abadeclarant bavuga ko na OBR isa nitabandanya neza imirimo yabo kuko isanzwe yakira abo bayirungikiye bitaye ko n'amafaranga yategerezwa kuba ariko arinjira mu kigega cya leta ntariko aratozwa uko vyategerezwa nkuko babimenyesha aho twashika ku mupaka wa Gasenyi abakozi bo mu kigo gitoza makori n'amatagisi Uber bariko barakora ukuri kwamye ariko abafasha abadandaza guharura amakori haboneka umwumwe nabo twashoboye kubona ntibagaragara ku murimo wabo wa buri munsi abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko vyo bavyiza basubijwe aho bahora bakorera kugira akazi kabandanye neza kwegereye abakozi ba Uber ku mupaka wa Gasenyi kugira abagire ico bavuga kuri ico kibazo muri Uber mu Gasenyi baturungitse kubaza mu gisata gikukira ico kigo kijejwe kumenyesha amakuru niko kurondera umuvugizi w'ikigo Uber Jamvuye kure avugira Uber yabwijwe rya Amerika ko agifatiriwe n'amabanga y'akazi menshi amenyesha ko ashobora kugira ico abivuga ko guhera kuri uyu wa kane ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Burundi n'u Rwanda uciye mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze kuri iyi nkuru umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba hari mu ruzinduko mu Burundi mu rwego rwo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu ya 20 izahuza abakuru b'ibihugu bihuriye muri Komesa izabera mu gihugu cy'u Burundi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Bujumbura Diane Donse afite inkuru irambuye
Umunyamabanga mukuru w'isoko rusangi ihuza ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko sindi songwenya yavuze ko bamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku inama igira 20 izohuza abakuru b'ibihugu bo muri iyo soko rusangi ikomesa izobera mu gihugu arongoye mu matariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ni nyuma yaho umugwi ugizwe n'abahinga bakomeza wari waje mu Burundi mu kwezi k'8 k'umwaka uheze wari washikirije ku inama itobera mu Burundi kuko hariho ibidatunganye ivyo navyo ni nk'umutekano muke muri rusangi ikena rya internet amahoteli make amabarabara hamwe n'ikena y'imiduga yunguruza abashitsi ariko rero uyu munyamabanga sindi songwenya yemeje ko atankeka inama izobera mu Burundi kuko iyindi nama yabereye Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze yemeje ko byose bitunganye
There is no condition for the summit to come into Bujumbura because as early
Habisabwa bihari kugira iyi nama ibere Bujumbura kubera inama ya nyuma yabereye Kinshasa DR Kongo abagize umujyango wa Komesa baremeje ko inama izobera i Burundi akazi rero kanzanye ni gushira hamwe kunogangiza ibikorwa bisigaye kandi ndizeye ko leta y'u Burundi yahejeje gutororokanya ibijanye n'amahoteli kandi twizeye ko byose bimeze neza
We've identified the hotels and all the support that's required. Everything is ready.
Kubijanye n'ico bacyarakozwe kugira ivyari bihaze bitungane urongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga ko atacongewe ko ico bikoze Zefire Maniratanga avuga ko nyabuna kumugwi wavuze ko hari ibibuze utarose umwanya wo kubigenzura.
Twibaza ko habaye ibintu byo kudatahura neza kuko n'amaraporo yari yatanzwe na imigwi y'abahinga bo muri komisari yari yaje kuraba ingene ibintu bimeze bashimye cyane ukuntu umutekano umeze mu gihugu bari bashimye cyane gusikira umuntu yovuga nuko batashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kuraba amahoteli yose dufise imiduga dufise hamwe n'ibindi rero giye bagaruka bwa kabiri ibyo byose barashoboye kubibona ku buryo rero ubu mwumvise ko uyu mushitsi avuga yuko ibintu byose bisa nk'ibyarangiye
uyarongoye umugwi utunganya ibikorwa by'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri komesa abandanya avuga ko ibizokwigwa mu nama bitaramenyekana kugeza ubu uretse ibisanzwe bimenyerewe kwigwa mu manama be nayo
kuri uyu munota haracyari cyabwiye ngo umuntu avuge ibibazo bizokwigwa mugabo ni inama mu bisanzwe inama yama iba buri mwaka rero muri iyo nama hariho biba bizwi bijyanye n'inzego kuntu zikora byanyewe no gushyiraho hari abantu baba bahejeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kare ngo umuntu avuge urutonde bizokwigwa muri iyo nama
ikindi kimaze kumenyekana nuko ibihugu nka Tunisia na Somalia bizokwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu 19 byari bigize isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komesa i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane urakoze. Leta y'u Burundi yongereye igihe ntarengwa yari yahaye abubakanye ngo biyandikishe imbere y'amategeko bari bahawe kugeza ku itariki ya nyuma y'umwaka ushize wa 2017. Umukuru w'amashyirahamwe yigenga yari yasabye ko icyo gihe cyakongerwa yishimiye icyo cyemezo. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera ubu mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aduha inkuru irambuye.
Mwikiati mshikanganji wini wale wakati mugihugu ya soho ya kuwachumini kukwezi ya vuga kwikiringo chuku ya ndikisha kungozu uvatse zita andiskwe mwitawuzia makomine chongere jwame za tatu. Pascale Bayandagi asigura kwikiche mezo chafashwe na President Nkurunziza ubwiwe imbere y'uguha umuhanuzi mwishikira wiwe uburenganzira bwo kubimenyesha ubushikanganji Bayandagi aramutswa. Uwo mushikiranganji abandanya amenyesha ko ico kiringo congerejwe amezi atatu kigaharurwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ihumbi 2018. Iryo kete yandikiwe baburamatari b'intara zose z'u Burundi n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira ngo bahimirize abantu batandikisha ingo zabo babikore igihe catanzwe kitararengerana. Abakuru b'amashirahamwe yari yasavye ko ico kiringo congerezwa bamenyesha ko bakiranye umunezero iyo ngingo. Maitre Jean-Marie Nduwimana umukuru n'anipiske Burundi n'umwe muri abo yaganiriye kuri telefone n'Ijwi rya Amerika atubwira icyari cyabatumye kwitura umukuru w'igihugu.
Twebwe twama hagufi yabene igihugu kama hagufi ingingo nziza za leta tukazishigikira tugakebura ama tugahanura leta muri ibintu byose bigenda neza twabyakire neza cyane kurama tuza kwagize rero twarabonye ko hariho imyiteguro myinshi yabene igihugu muri rusange ikugira ngo batunganye bubahirize iyo ngingo yuko ingo zose zokwandikwa. Gutyo rero ko twabonye abarundi muri rusange bavyakiye neza kandi imyiteguro yabo itararangira kandi imbere ndetse n'ikiringo intwaro yari yategekanije ari gito cane twaciye tuvuga duti se barundi ko musaba tukamutakamba kongera ikiringo kugira ngo abenegihugu bose nkuko babishaka nkuko babyiyumvamo nkuko babihurumbira baze bashike ku ntego nyayo yuko ingo zose mu Burundi zokwandikwa kugira ngo abana abakenyezi kanabagabo bitekanitekane mu ngo zabo.
Imana nahamagarira abarundi bose bubatse batanditswe kwihutira kubikora.
Twasanura abenegihugu bose muri rusange n'ineza yabo nibikubita agashi rero bisuganye ikiringo bahawe ntibagifata iminenegwe basidukane n'iyonka bagende biyandikishe hama kandi mu kwiyandikisha bashishoze gutyo umwana wese w'umurundi akingirwa mu muryango mu gihugu kuko murabona yuko bujyaye umwana atakingiwe mu muryango umwana atafiteka mu muryango n'igihugu kigira ingorane kuko abana batabwa mu muryango bakajya mu ibarabara aho ni leta yamihagirira ingorane haba mu mashuri ugasanga hari imfubyi ugasanga abana bananiwe ikora kandi ibyo byose icyo bikomoka ko hanini burya ubuntu n'urukundo biba byatakaye mu muryango gutyo rero igihugu gashaka kigira ingorane. Umuntu mbere y'uko rero tuzogira igihugu kitekanye cyubatse cyisoneye mbere y'igihugu cy'akarorero mu bindi bihugu byose muri Afurika.
Isekeza ryo kwandika ingo zubatse hadakurikijwe amategeko ryari ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017. Ikiringo ntarengwa cyari cyatanzwe hari gushika ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 w'umwaka nyene. Gushika ubu igitigiri cy'ingo ziyandikishije ntikiramenyekana muri icyo kiringo. Icyo bikora ku mbuga ngurukana bumenyi na za social media nka Twitter cyane cyane hagiye haboneka ingo nyinshi zagiye kwandikisha ubugeni. Mbere henshi hacatunganywa iminsi mikuru rusange. Umwunganizi w'umushikanganji w'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja yabwiye Ijwi rya Amerika kuri telefone kuri uyu wa gatatu ko ibitegeko by'intara zose biriko biregeranywa kandi ko bishoboka kuba byamenyekanye ku munsi wa gatanu w'iyindwi atagihindutse. Bimwe mu bihano birindiriye batazokumvira umugambi ni ugutanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 50 by'amarundi abakenyezi n'abana nabo ntibazoba bacemerewe kwibaruka ku buntu, kwivuza ku buntu canke naho kwiga ku buntu mu mashuri y'intango nk'uko bisanzwe bikorwa. Amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yari yiyamirije irisekeza asigura ko riteye kubiri n'ubwisanzure bwa kiremwa muntu mu bihe bya none. Zimwe mu ntumbero leta ifise mu guhimiriza abarundi kubaka babanje kwiyandikisha mu bitabo by'amakomine ni ukugabanya umurindi basanzwe babyarako bigatuma henshi haba indyane n'amabifatiye ku bukene bw'amatongo, ugutuza gutwara imbanyi ku bigeme bakiri bato cyane, hamwe rero no guca umuco wo guharika. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti bavandimwe ibiganiro by'ijwi ry'Amerika birakomeje mu bice bitandukanye by'u Burundi haravugwa amakuru y'ihohotera ry'uburenganzira bw'abana nko mu cyumweru gishize abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda bacukuriwe ibinogo byo guhambwamo ari bazima baziraga kwiba ibigori mu mirima y'abaturage abana babiri bafite imyaka 5 n'9 baciwe ibikonjo nabo bashinjwa kwiba ibigori ku mutumba wa Karemba muri komine Taba y'intara Gitega mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'imyaka 13 yasogoswe imbugita na nyina umubyara amuziza gushiririza ibishyimbo no kuvuga kuzigiza ibiharage mu kiganiro muri sanga mukanya kashize mugenzi wacu Oriane Tangishaka yagerageje kumva icyaba gitera abantu gukorera abana ibintu nk'ibyo nabo rero naba bagombye kurengera uburenganzira bwabo umuti wabo wuhe rero ibisobanuro mu bikurikira muri kiganiro umutumirwa yari madame mediatrice Nibaruta umuhanga mu by'inyifato haratangira mubwira uko yakiriye ayo makuru
turayumva kubera ikintu kiri ko kubera mu gihugu cyawe cyane cyane umuntu yitubijyanye n'inyifato ibyo umuntu arabyumva kandi birateye akoba mu buryo bubiri ku magara y'abo bantu babikora cyane cyane n'inkurikizi bishobora kuzogira muri kazoza kuri abo bana nyine babikorewe uko abo nyene bakorewe ivyo nyene bashobora kuzokora ibisumba ivyo bakorewe
none kuri mwebwe ho bari kubera kumbure amakuru asigaye yoroshe kuronka yuko aya makuru agenda araboneka canke ni ibintu bisanzwe biriho biriko biriyongerekana muri iyi minsi kuri mwebwe mwibaza ko biva kukiko twumva inkuru nkizi zibabaje cane
benize bibabaje byakoze ku mubiri bigaragara biroroshe kumenyekana kubera abantu bose barabibona ikiri n'imbere giteye ubwoba gose n'ibikorerwa ku mishaha y'abana cyangwa mu mishaha y'abantu burya ibyo bintu baba ariko barakora bifite insiguro ahanini umuntu afatiye ku bijyanye n'ingene uwo muntu yabikoze umushaha w'ingene umeze hari akaruru abantu benshi batumva batabona mugabo burya mu mishaha y'abantu hava amaraso umuntu yofata nk'inkaro nk'ibikomere bibisi bijyanye n'ubuzima uwo muntu aba yarabayemo bijyanye n'ibyo aba yarabonye bijyanye n'ibyamushikiye we nyine ubwiwe agaheza agaca abikorera abandi bigaheza bikabasindikaza
kuri ibyo bikomere nyine uwo wavuze turavye kuwo bayakoze ico caha biba byashitse kuri uhe rugero kugira ngo ivyumviro vyiwe bimutume ashika kuri urwo rugero rwo gukora icaha nk'ico gukata igikonjo c'uwo mwana canke kumuzibura ku kintu c'ica gitoyo bayakoze kuri uwo muntu aba yabikoze bigenda gute kugira ngo agere kuri iyo nivo kuri urwo rwego
burya iyo abantu benshi bariko baca mu bihe bigoye nk'ukubura abantu ugasanga ntibagandaye ku rugero rwiza ugasanga yarabaye wenyine yarabonye abantu bariko baragirirwa nabi mu buryo abantu batakaza ubuzima nk'uko yicwa cyangwa gucibwa ibihimba ibicanke biriya cyangwa umubabaro urenze urugero birashobora gutuma umuntu yisanga ariko akora bya bintu nyine mu bwenge bwiwe yabona ko ari ibintu bibi bidakorwa kenshi na kenshi bene abo bantu nubwo atabipima twabagiriye abo babikoze umwogenda cyangwa mu kibano cyangwa inshuti bo kwinjira mu buzima bwabo bobona yuko hamwe bashobora kuba barabonye ibyo bintu biriko birakorerwa abandi bantu cyangwa bo nyine ubwabo barasikiwe n'ibintu bibabaje birenze urugero ku buryo bihindura ingene babayeho n'urugezo rwo gukaza ishavu ry'umurengera ugasanga bakoze ibidakorwa cyane cyane ibyo gucibihimba abantu cyangwa kubasinzikariza ubuzima cyangwa by'ukuri bakabaka ubuzima ni umubabaro rero mwinshi uba warimbitse nka kurya ifuku ikimbika nawe nyine ni kukimbika ugasanga habonetse akajya ko gushobora kugira nabi arahejagize agiriye nabi umuntu cyane cyane uwashobora umwana
uravuze ikintu gihambaye cerekeye kuba umuntu yarabonye ibyo bintu bikogwa canke kumbura akaba nabifashe n'ibi nk'ibintu bisanzwe akaba yarabibitse mu bwenge ubwicanyi kuba bwaraciye mu bihugu byacu bya Afrika n'ahandi ku isi biratuma abantu nk'uko babivuze bagira ibikomere none ico gikomere umuntu yaraba yagize cyo kubona ubwicanyi cyo kubona abandi bica abandi baci bihimba by'abandi bivugwa gute bifata akanya kangana gute kugira ngo bivugwe abantu birinde yuko amabi nkaya akogwa abantu bovugwa gute
biroroshye nuko kugwego gw'igihugu abantu kesi na kesi bo abarongozi cyane cyane butunganye cyo twita therapie sociale abantu baraciye mu bintu bitandukanye abantu barabaye uburyo butandukanye ndetse turetse n'intambara no ku rwego rw'umuntu umwe arashobora gushya mu bihe bitoroshye nko kubura umuntu yashika ku mutima cyangwa guca mu bihe bitoroshye biroroshye kuvura mu gihe burya abantu benshi ntibazi yuko burya ijambo rishobora cyangwa kumviriza umuntu byonyine kumviriza umuntu bishobora kumuvura nko kurakarira na twebwe ngaha ugasanga urakiriye umuntu muraganiriye ku bintu bimaze imyaka 40, 45 ukabona araturitse ararize cyangwa arasohoye umubabaro ku buryo abahora bamubona ntibabohora babona ko afite ikibazo cyangwa nawe nyine ntiyibaza ko byoshikaga agaturikisha akarira ku rugezo rungana nk'ubwo rungana igihugu cyacu abize ibijyanye n'imyifato bagomba gukora ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo dukinge ubuunya ibyo ni muri ko murabona ntibisanzwe mugabo ntibito ugereranije n'icyo ibyabaye mu gihugu ibyabaye mu miryango y'abantu ibyo babonye ibyo baciyemo icyo bishobora kuzana mu myaka 5, 10, 15, 20 sosiyete cyangwa igihugu cy'u Burundi ushobora gusanga kirimo abantu bafise ibibazo benshi badafise n'ubushobozi bwo gukora neza bwo kurangura imigambi neza bwo kwiteza imbere bari novuga icyo bita danger kuko iyo umuntu yahahamutse yaciye mu bintu bimuhahamura umutima ugasanga yaciye mu bintu bikomeye cyane cyane iby'ubwicanyi cyane ibyo kugira ibibazo bitandukanye bitera ubwoba ku rwego rwo hejuru bishobora kuza gutuma uwo muntu aba umuntu by'ukuri ashobora gukora ibintu bidakogwa cyane cyane mu miryango cyangwa mu gihugu
cyane cyane ku bana bakiri bato cyane nk'uko twabibonye kuko gukorera icyaha umuntu mungana umuntu yovuga ko bisanzwe gato ariko ku mwana muto cyane nk'uko twabivuze umuntu yokingiye ugasanga ni ku rundi rwego biranababaje biteye agahinda
bitereye ahantu ubwoba ko umuntu nk'abo bana bakiri bikonje cyangwa bagiriye ibyo bagomba guca mu kigo cy'ugufashwa nimba aho baherereye hari abize ibijyanye n'imyifato bagomba gufashwa kugira ngo ntibaze bakore ibisumba ibyo bakorewe
murakoze cyane rwose kino ni ikiganiro k'ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika sino kwibariza ibibazo je nyine ariko reka nabo nyine tubahe akanya bakubaze duhere kuwitwa Beni wiriwe neza
yiriwe neza
murahura komeye
ego ndakomeye
kibazo cyane cyumviro
ego je ni nk'icyumviro noshikiriza yego kubganje ndiko ndaraba ibyo bintu ndakamaze ndabakengurukirije ujya Amerika kubona mwashoboye gushyiraho kino kiganiro uyu munsi byari bikenewe cyane kubera ko ni ibintu biboneka ko umurundi wese afite umutima cyane cyane umuntu afite ibanga ryo kurera ategeza kwiyamiriza
murakoze cyane
hanyuma rero no tera mvuga nti mu bisanzwe umwana abana bangana nk'uko bagiye murabatubwira imyaka bafite bafite imyaka mike cyane n'abana gukora udukosa nka tujya ari ibintu novuga bisanzwe cyangwa bagwamo kubera hari ikintu cyabitumye ko umwana asonza akagenda gutora ikintu cya murundi umubyeyi arashobora kumuhanura cyangwa n'undi muntu kuko umwana n'igihugu suwumwe ariko guce bakumugiriye igihano nka kijya ni ibintu bimara amagi cyane rwose novuga rero nti na gatima barundi duhaye tubwira bikagoye kumenya icyo kava ko ku muntu w'umubyeyi yego kubigirira umuntu utabyaye mugabo kacye wumva hariho n'abandi babigiriye abana babyaye ibyo byose birateye n'isoni cye novuga yuko umubyeyi agira ibintu nkabijya ataba akitwa umubyeyi ahubwo bakwiye kurondera indi zina bamwita ntagume yitwa umubyeyi ujya mwana hanyuma hagira ko mvuga nti ababijejwe boraba abo bantu bakora amabi nk'ayo iyo babafashe bakabahana bikwiye kuko mu kirundi reka ndabivuge nk'uko babivuga arakunda kuvuga bati kudahana imbwa birorora imisega hamwe rero umuntu yoreka abantu nk'abo ntabahane bikwiye wamengana kubaha imiti hanyuma ko mwadutumiriye n'umuntu aje ibyo no kwita umpsikologi ngira ngo kumbura abantu nk'abo boheza iyo bavuye no mugashi iyo bavuye mu bihano nimba ari ibihano byo gufungwa babahaye bakagenda bakabumviriza kuko nibaza yuko ntihaba habuze akantu katagenda neza ngira ngo babinonosoye batubwiye hanyuma kumbura bakabafasha mubijanye no mu mutwe no mu magara ku magara yabo guko biboneka ku miyengo niba bigenda neza murakoze.
Murakoze cyane Beni, cyumvire cyiza. Tubandanye twakire no witwa Moses, mbere yuko duha karyo psychologue Nibaruta. Moses, uratwumva?
Niko ndabumva cyane mwiriwe.
Amahoro neza.
Batanye kwa miyengo Moise.
Moise.
Ashimiye. Reka nonge ndabanza abashimire muri mumbaka no kanya kugisha nterere n'ikiganiro. Kandi mandamu kitu na mutumire na yekese nyongani vicha nicho nherera kukika na shio mwuzi kutere kiyo woko tiga java na chanyi yugu aru kase kwa kwa mkirundi na chane chane na kunze kufona nga makuru ya wana wafa shwe unwa na yafa shwe ndaraje ala kubitwa ati mgambiru kuboko waha mge bawo igice cy'umubiri ngo ni kubera bibyeyi bigori n'ukuri iyo ningendo kabisa umuntu mu gihugu cyacyo kugusezerera kuko bihano na punishment ngiyo irateye isoni no kumva ko kumva nk'umubyeyi yabyaye akarera akaba yofata ko umwana akamukubita akamuca amaboko biteye isoni cyane ahubwo mbere umuntu nk'uyu haba hakwiye yabakwiye guhanwa kabisa mwe bimazeyo ikene nacyo leta yarekuye gutegekanya itegeko rihana abantu be nabo bagahanwa bimwe byisuzwa amategeko kuko biteye isoni nk'igihe umwana ashobora kwiba ikigori agafatwa agahambwa amaboko cyangwa amabwa amaguru igice cy'umubiri biteye isoni cyane ikene nacyo ndagomba gusa nk'ubaza biva kuki kugira ngo umuntu yari yibungenze afate nk'umwana akamwica akamukorora atacamuhora umuntu mukitazi mu kindi bita ikitazi ukabimufata ukamwica kandi mu gihe wabikora wabona yuko byari bikwiriye wowe nyine nyina wuyu ukamufata nabo bantu bakorora inda bakabata mu nzuzi cyangwa mu buzima bwa siguma bari bakwiye guhanwa bimwe bimaze bagahanwa bivuye inyuma. Murakoze.
Duhereye kuri Beni avuga ku bijyanye no kuvura ababa bavuye mu gasho baba bakoze ivyo vyaha, ikintu n'ikintu gikomeye cyane 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 twebwe ino mu mahanga turabibona cyane yuko iyo umuntu ari mu gasho mbere yuko abavayo babanza kumugirira uko kumuvura kugira ngo barabe yuko abikwiye koko gusubira mu kibano. Hari ico cyumviro co bagihari mu gihugu canke no muri ako karere k'ibiyaga binini cyaho abafungwa barekugwa bamaze gusa nabavuwe imishaha yabo bakabanza bakaganirwa cyo bari cyumviro nawe wo bufise kugira ngo kumbure mukorane na leta kugira ngo abantu bavuyeyo babanze kuvugwa byumviro byabo.
Oya nibaza ko ntabushakashatsi ndabigira ngo ndabe yuko aba mu busho hariyo abizi bijyanye n'inyitato ariko coba yari kintu cyiza kubera kenshi na kenshi yo umuntu adafashijwe abari umuntu ashobora kugira nabi imbere ashobora kugira nabi n'igihugu nicyo gituma bagomba kucyitwararika. Nta biharuro mfise byamaze gufashwa muri ubwo buryo nta makuru ndafise ko ariko by'ukuri nimba bitoba bihari byaba ari byiza cyane ko bihaba kugira ngo bikinge n'umutekano w'igihugu burya iyo umuntu atamerewe neza mu mutima ashobora gukora ibyo ari byo byose kandi ugasanga irono
nayo ari wowe sari muri cyo gihugu. Kuri Moise yavuze ikintu gihambaye cyane, yavuze kuba tabana babo mu matoilete ibintu bizwi cyane byama bikogwa
nico kimwe nabajya usanga badandaza imibiri yabo barahindura imibiri yabo bakayigira ibintu byo guha uburengana we nico kimwe n'uyo mwigeme usanga agaciro k'ubuzima atakafise kubera yabaye mu bihe bitandukanye urumva ntituzi uwo muntu wigeme ntitwamusuzumye cyangwa ngo tumuganize cyangwa ngo tumuhe ibipimo tumenye ingene amerewe igituma yabigize mugabo muri rusange usanga ari abana by'ukuri bakuriye mu miryango igatekanye ugasanga ubuzima nta gaciro babuha.
Uwo ni Madame Mediatrice Nibaruta, impuguke mu by'inyifato, yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Tangishaka hamwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ari akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira mwese kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Curtis Bynum, afatanije na Fatuma Karara Alimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongere mbashimira ibyimazeyo mu mwanya w'abagenzi banjye kuba mwakurikiye iyi biganiro. Niro mwahisemo kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.